Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Wiri wacuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu turi kwigenekezo rya 15 gitugo tumwaka wa 2022 ara tuhera ku ngingo nkuru uzikurikira. Imidogo ni yose mu basirikare b'u Burundi kubera bamaze igihe ibonekeza ubukene bw'ibifungurwa mu makambi ya gisirikare, abo basirikare bakagiriza bamwe mu ndongozi kubanyuruza ivyo bifungurwa. Muraza kuvyumva mu ntango z'aya makuru. Abarimye nabo bo muri commune Kayogoro y'intara ya Makamba amaso yaheze muzira mu gihe bamaze igihe barindiriye umwavu w'ikizungu w'ihinguriro fomi, bakavuga ko barishe amahera ya avance haraheze igihe n'ubu ntibazi ingorane aho ziri. Nkuko mumenyereye naho ku minsi yose ya gatandatu mukurikira ikiganiro ku isoko cunani rw'amaradiyo, uyu munsi tubabwira ibijanye n'ubukene bw'abigisha bwibonekeza hirya no hino mu gihugu. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu bijanye na gisirikare. Abasirikare b'u Burundi baridoga ko hasigaye hibonekeza ubukene bw'ibifungurwa mu makambi, aho bavuga ko biva ku busuma bukogwa na bamwe mu ndongozi mu gisirikare. Iyindi ngorane bavuga ko bafise nuko batakironswa amafaranga agenewe imiryango asanzwe aharurirwa hamwe n'imishahara. Izo nido na George Nimenya.
Abasirikare bidoga bavuga ko ibifungurwa baronswa bidakwiye, ahubwo bakabonamwo n'ubusuma. Kuri bo ngo insiguro bahabwa kubituma ibifungurwa biba bike ngo ntizumvikana.
Kanahoze usose muri mu bifungurwa barenze n'igipimo kabisa, ubu bifungurwa ntigipfira. Uwaduce kibazo atabwira ngo mutemo atabwira ngo komande asanga umufungo wira ngo ijana hariwe bwe mu 70 cyangwa 75, umufungo ngo umukire 50 asanga umwe 40 nari 75. Wolele mwa mwashe tuwa mwirashu ngo ichika mwaka mwote kukugira ngo mwote marukezi unu minu jose balariga atasa wakaiga katoda kukwesa yu ukwe ilinu wiga kuye nune kukukuta kuya kwa kutubi mwini ndane ni harikani kumeye kweli kinu wa wida rasu mwakumu ndane ukume wa gatini lao.
Bavuga kandi ko na mafaranga bahe mga yu mjango bataki ya ronswa, aliko ngo ibisa wakaf jose ni mapurozu ugeri niza mafu kwa wana maguma wazi sabga kandi ngo baba barazitanze. Ibyo ngo biza bihuhura ivyahuha kugashara kabo gato baronswa.
Ndumutse mu tubyire tumbe yuko tabana barundi akarenga n'isuko turagirwa muri no minsi kubisiyo kandi kari bwaye imishahara henda ntica ntiki utwena bite familiare ubara dutwaye nta twashi duha baka tubese ngo nimwandike ngo musabe tukandika yego tutaye ndo mpapuro mugaka dorine ko yuko yaguha niburi twafa yuko agasaba kacu ukundire kuko ndidusigaye twenyene duhenda amafaranga nini tanikize niki kimiri kirimo wenda ukakaka agatedi uzo ulinda gutaharu yo kedi hezi kaza dubize iteka makungu mungabo ana kubujaja tama dekuti uyele utele kulimu kusho beta mazor na makorangu.
Basaba umukuru w'igihugu kubagarukirako mu gutorera inyishu ibibazo byose bihanze abasirikare. Uruganda rwa radio Inzamba agate akawe rwagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi wagira ico ashikirije ku ngorane zirangwa mu gisirikare ariko ruramukena.
Arakenuye George Nimenya, amakuru twateguriye arabandanya. Imyidogo nayo ni myinshi mu barimyi bo muri commune Kayogoro ni mu ntara ya Makamba. Bamaze iminsi barindiriye ifumbire y'ikizungu y'ihinguriro fomi, bavuga ko barisha amahera ya avance ariko n'ubu ntibarabona yaho ikibazo kiri. Bakadoma ko urutoke ku bari mu bindimo n'abajejwe intwaro hasi ko batariko baraborohereza. Ni nkuru tubaza Evine Mukeshimana.
Abo barimyi bo muri commune Kayogoro bamenyesha ko barira atawe baganyira ngo iminsi itari mike iraheze batanga amafaranga yo kuriha umwavu w'ikizungu w'ubwoko bwa fomi, n'ubu ngo bararindiriye amaso yaheze ku nzira ngo abarimu b'indimo n'abajejwe intwaro ntacu bariko barabafasha.
Igituba bagerera kurusha byose ni nge bitangwa
abai sanga, orang nama siapa kan sanga, siapa yang akan sanga? Jadi sehaga si kan dijari kau berada di mana sih yang berada kau berada di awak ni cuma di sana tu pak, ada tu pak je tu mana, hagesi, ah aku hagesi kau sanga tu itu orang ni tu, macam baru kerana cuci ya, ni rendah ni tu lepas mandi je. Abu sanga pasti cuci awak hai, nak cuci sana bagus, nama bagi sanga nama monhuaro, mungkin kau ni cuma.
Abo barimyi basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata ico kibazo mu minwe ngo atari uko imirima bateragiye irikira bapfana
rekeneye kwangira iti cyangwa nko kandi cyangwa icyane cyangwa nko kutubana ngahe iwacu n'ubwo nko kumenya imitumba dusanze tuvuga ko ngaha mu kayo gara tubibona n'ukuri birababaje cyane kandi birateye agahinda tukamusaba nyakubahwa asanzwe arongoye igihugu kutaraturabira cyane cyane Nivera ngaha iwacu ukunge nangere cyatangwa kabisa
kuri ico kibazo radio inzamba gateka kawe twaronde Antoine Ndayirakije mustaneri wa commune Kayuguru agirica shikirije turamukena
inzamba
hado inzamba gateka kawe turabandanya namakuru mu gisata cimpunzi hariya muri Tanzania Impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zirateye umutima uhagaze n'ibyashikirijwe n'umushikiranganji w'intwari hagati w'ico gihugu aho asaba ko impunzi z'Abarundi zose zotahukanwa ku nguvu nkuko bamwe mu mpunzi z'Abarundi ziri muri ico gihugu baganiriye na Radio Inzamba babivuga basaba kuronderegwa ubuhungiro mu bindi bihugu kuko atamutekano uraboneka mu gihugu cy'u Burundi nimwumvirize bamwe muri zo mpunzi
Twebwe naho baturabira handi hantu dushobora kuja yatwanje Tanzania yabo tuyivemo kuko izindi mpunzi ziri handi hantu yabayeho nubwo hari ibindi bibazo ariko ntabwo bihari ingana nk'ibyifuzo z'Abarundi ariko barahura nazo hano muri Tanzania hano inyarugusu hariho impunzi z'abakongomani zibayeho neza baranabyibwira ko impunzi zo gufashwa n'abakongomani urumva ko barahejeje kutunena barahejeje kuducamo imigwi kwerekana ko Abarundi atari abantu nk'abandi aho twicaye muri Tanzania Tanzania tugeze kunda ko tuhicara kuva duhunga 2015 ari uguhinyirizwa ari ugutetwa ari ukundi tubika kutunyuruza tugeze naganije ubuzima kudukubita kudukemagura kuduturira amara bakatwereka ko byinshi ko turabasoma ko turabona nini aho tubandaye dukubike n'amazingira yabo twayonona aho hose abasinyegeze bavuga ko rero bifuza ko dutaha tugashobora kutaka w'igihugu cyacu akenshi twamwumva cyantambara y'igeziba bakatunyanya sanyine bakatubeda aho babona ko bubapfuye kugira ngo ngo duce twoma ngabo gacabihetse inyuma na kureta kwerekana mu makunguko ari guhunguka ku bushake bw'impunzi n'umwe wese age ariko arahunguka ko ari ku bushake bw'iyo akugara amasoko
jewe icyo novuga ku bijyanye n'amajyambo yashyikirijwe mu nama yabereye i Geneva akavuga n'uyu mutegetsi umushikiranganji Masauri wo muri leta ya Tanzania twebwe nk'impunzi tubibona ko ari nk'abishasha ni imvugo Tanzania yamye ikoresha kandi n'icyifuzo Tanzania yagiye ikoresha kuva yakiriye impunzi z'Abarundi kuva kera ese bishasha rero
Mbega hoba kuba bagomba gucingira umuntu no kubahiriza agateka kiwe bakarinda bo kuba kuza kuyaga nk'abo nk'abo ayiyonye i Geneve no kongera kuza kuyagira mu Burundi no kongera kuyagira ku ntebe yabo n'imeza yabo y'i Dar es Salaam kugira ngo batwomore batwangaze duce twomoke ahubwo baciye muri nzira yo kuza kwiga ukuntu twubavira ku butaka bwabo bakaguma berekana ko ari ugunga ku bushake bakerekana kuko kuva duhunga bagumye berekana ko twahunze ubusa mugabo isinare yonyine y'ubumwe bwa Afurika hano murakaka ere kamino bihugu bya Afrika yunyene ya iranzi cyashikirize hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi irerekana ibibazo byabaye mu gihugu cy'u Burundi ariyo zatumye duhunga ubwicanyi bw'abayo
iyo ngingo rero yafashwe yo gutayisha impunzi z'Abarundi ku nguvu ngo ni ngingo y'agakandamizo iteye kubire n'amategeko mpuzamakunga kingira impunzi ivyo bivugwa na Frederic wambuga inyumvira arongo runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha asigura ko impunzi yonyene ariyo yifatira ingingo yo gutaha bivuye ku gushaka kwayo asaba izo mpande zitatu zafashe iyo ngingo kwisubira ko zikamenya ko izo mpunzi zikwiye guhabwa iteka zikwiye kurikira Frederic bamvuga inyumvira
iyo umuntu ahunga si leta ya Tanzania si leta y'u Burundi CHR zakoze impunzi iyo zima arizo ariwo bakoze impunzi muvuze bati ubure ko nagukoze vahuri ugende hariya ariko impunzi yonyene niyo iva mu gihugu cyayo ikagenda mu kindi gihugu ati jewe ndashimye ko ndabaye ngaha kandi kubuzo gihe kuvuwa munsi ikigengwa n'amategeko mpuza makungu none amategeko mpuza makungu yarahindutse ko tuzi ngene ameze ayo mategeko ntiyahindutse nico gituma uno muntu wenyene yahunze abwiza kuvuga ati ndasubiye iwacu kuko icanyirukankanye caheze urero ngira ngo no kumaramara birimo kubera ko bavuga bati abo bantu ngo bahunze ngimyerekano ngo baragize ngo amakudeta uro bareberekanye yuko manda ya gatatu yaba yakaga mu gihugu kandi ko abagiye mu myerekano abansi yo manda mu byukuri bari bafise ukuri ahubwo ababirukanye abashaka yo manda gatatu ku nguvu niyo batari mu kuri rero turasaba leta ya Tanzania no Burundi na HCR bareke gutoteza impunzi z'abarundi kuko ayo babonye arakwiye nibabareke hanyuma nibumva koko ayo mahoro aratwa ariho bazoheza batahe kandi kugushaka kwabo none kweje bonabye batigenda murabe mu gihe ngene hameze none nagira ngo bavuga bati turabasigurira nibemera batahe none batemeye muca mbatahana ku nguvu ndasaba yuko izo mpande zitatu zigiragiriza kugira ikintu cy'ubwenge kandi ibyo bagira uyu munsi ntibafatiki bukiye ngo bafate ikindi kuba impunzi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu niko byanditse
Frederic bamvuga inyumvira ngo runani rw'imigambo itavuganwe na leta CFOR Arusha nkuko twababwiye kandi bimenyere ku minsi ya gatandatu ubu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko uno munsi ikiganiro cy'unani rw'amenyesha makuru kizaguhagararira kubukene bw'abigisha bibonekeza hirya no hino mu gihugu
ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Igenekerezo gatanu gitugutu no munsi muza makungu wari umwigisha uno mwaka mu Burundi wahimbajwe gucivugo kivuga ngo abigisha nibo shingiro ry'inyanyurwa ry'inyigisho zimwe mu ngorane zugarije igisata c'indero ku isi harimo ubukene bw'abigisha nk'uko bivugwa n'igisata cishiramwe muza makungu ONU ijejwe inyigisho mbega ubwo bukene bw'abigisha ayiwacu mu Burundi bwo babwifashe gute hoko gwiki ngo ubwo bukene burandugwe n'imizi ibi nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyokuru wa 15 gitugutu umwaka wa 2022 zawadi grace ni jeniko dakibashikiriza kaze ubukene bw'abigisha sagaseseshwa rumuri mu Burundi mugenzi wacu Emile ni basumba wo muri radio RPA aratubwira uko byifashe muri rusangi
igihe umwaka w'ishure turimo w'2022 ushira w'2023 watangura ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwavuze ko butegekanya guha kazi abigisha 1000 ariko icyo gitigiri kikaba ari gito cyane ugereranije n'abigisha 11,000 ubwo bushikiranganje nyene bwavuze ko bakenewe naho biruko abigisha bangana 60% by'abakozi bose ba leta ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant igihe umwaka w'ishure w'2019 ushira w'2020 watangura mu Burundi mu mashure shingiro gusa hakoramwo abigisha barenga 180,000 kubw'ibiharuro bitangwa ni banki y'isi mu 2021 abigisha bo mu mashure y'intango baba 552 muri bo 51% bakaba bari gitsina gore muri uwo mwaka nyene abanyeshure bo mu mashure y'intango barenga 2,300,000.
Ikibuze ngo sabigisha kubera mu Burundi abize ibyo kwigisha barahari ahubwo leta nidashaka kubaha akazi bivugwa na Buraria nibizi ari mu baranira agateka kazi na muntu akurikiranira hafi igisata cy'indero mu Burundi
ibyo bitigiri by'abigisha bikenye kubera atabigisha bahari abigisha bariho abaheje indera abigisha amashuri matoyi ni ukuvuga bamwe bize amashuri 12 bafite imyaka iri indera abigisha abize normal barahari abize university barahari ibisata byinshi byigisha abanyeshuri ikibuze ni uko badafite amafaranga yo guhemba abigisha bashasha amafaranga leta ironka ni amafaranga akora mu guhemba abari ku kazi kazi abona myinshi bakwiye mu bisaburo baraharura ngo bafise ibice ngo 90% by'amafaranga leta iha igisata c'indero ngo ibice 90% mugabo 90% y'amafaranga leta y'u Burundi iyama isohora kumwaka kumwaka amafaranga yinjiza abanyeshuri 1000 ku mwaka urumva rero amafaranga ngenda igisata cindero ntaduga mugabo ababyeyi baguma bavyara mugabo ikigire by'abana bakeneye kwiga biguma biguhira ingorane nyamukuru n'amafaranga leta
Elari nyibizi agasaba leta gushira ibikenewe kugira basanzwe bafasha Burundi basubire gutanga uburyo bwo gufasha mu gisata cindero.
Icyakorwa nuko leta y'u Burundi yosubikaraba aho igerezwa gukura amafaranga y'ibisata byose kambere ikabanza iyo soko y'amahera igasubira kugurwa. Kugira yugururwe naho no gusubira ko leta y'u Burundi y'imigenderanire myiza n'abayifasha mu cindero. Hanyuma bayifasha mu by'imbere leta y'u Burundi irazi igituma bahagaritse kubera mu gihugu batubahiriza agati k'akazi na munsi urumva rero leta ntiyemere isubiremo igisata cy'agateka kazi na munsi umuntu arumbitse amahera mu gihugu amenye ko ayo mafaranga aba gufata agufasha abana b'abarundi bose ataba ariko barahunga ataba ariko baraturatuzwa hanyuma bongere batunganye igisata intwari bereye Urumva rero ndiweza ngo amafaranga igihugu bazi neza yuko amafaranga atazotunganywa neza amafaranga atazoshikira bose harimo abazoyanyuruza n'ubutunganiro n'ikindi gisata kugira ngo umuntu aramutse anyuruza ifaranga ry'igihugu cy'u Burundi ageze akurikiranye
mu guhangana n'icyo kibazo cy'indero amashuri kenshi yikora kubigisha bahemberwa icyo bakoze icyo bita vacataria umunsi mukuru w'abigisha aha mu Burundi uzohimbaza ku kigenekerezo rya 28 gitugutu uno mwaka ubushikirangaji bw'indero n'ubushakashatsi bukaba bwemereye abigisha kwatacho butazokora kugira bubateze imbere Frederic Bangira inama umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikirangaji bw'indero yabishikirije mu ijambo ryo kwifuriza abigisha umunsi mukuru wabahariwe mwiza aha akaba na ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye zawadi grace nariko ndakibashikiriza kandi ndabikebanuye naho butaha
cyari ikiganiro ku isoko
mu gusozera amakuru kandi nkuko mumenyereye ku munsi wa gatandatu tubabwira yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayo no munsi tuyasomegwa na Karine Dusabe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Kadi nshuti bagenzi murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi aza kwibanda cyane cyane kubijanye n'amagara y'abantu n'ibitegwa tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media kivuga ku ngorane zirango ku bitaro by'intara ya Kirundo aho abaganga indwi bataye baromoka biturutse kwitwagwa nabi by'ibyo bitaro Abakozi bagiriza siyaje ndiho kubwayo arongoye ivyo bitaro kubitunganya nabi akumira abo bakorana agashira imbere amacakubira afatiye ku bwoko ivyo nivyo byatumye abo baganga indwi baheba kazi baje kwaronderera handi inkuru kizibonekeza kuko abagwayi benshi basigaye bamara umunsi n'ijoro batavuwe kubijanye n'amagara y'ibitegwa ikimenyesha makuru bugundiye ko candika ko ingo 400 z'abarimyi bazigishwa ku buntu bijanye n'ingwara zifata ibitegwa Intara bizoberamwo ni Ngozi Gitega na Cibitoke ingwara zizofatirwa ko mu kwigisha ni zifata ibitoke biraya itomati hamwe n'ibigodi kuri ivyo bikogwa yongera ku bundi buvuzi bushika 50 bw'ibitegwa buriko burakogwa mu ntara 8 arizo bubanza Bujumbura Cibitoke Gitega Kayanza Muramvya Mwaro na Ngozi Izindi shika 69 ziriko zirategurwa gushika mu kwezi kwa munyonyo buca gutangura muri rusangi ubuvuzi bugera ku 119 bw'ibitegwa buca gutangura bukazokorwa n'abaganga b'ibitegwa 238 bita mu kinofunofu Dr. De Plante tukiri kuri ivyo by'ubuvuzi tugaruke noneho ku vy'amagara y'abavyeyi hisunzwe ivyigwa byakozwe muganga ndacayisaba amenyesha ko ukuva amaraso menshi umuvuduko w'amaraso biri mu bituma hibonekeza impfu nyinshi mu bavyeyi kuvuga ABP info ngo byunyugwa nuko abakenyezi batiba kuja kwa muganga naho baba bamaze kubona ibimenyetso by'ingwara ivyo ngo bikava ku mico ukutamenya indero uburyo wabayemwe mu bijanye no gufata ingingo ubukene ibyo bemera mu madini n'ibindi izindi ngorane zibituma n'uguteba kuvugwa biturutse ku kubura abakozi bakwiye kandi babizi ikindi ngo haribonekeza ukutabandanya inkingo kubera ibihuha hamwe no kutikingira indwara ya kanseri ifatira mu gitereko ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndubisi yasozerere kuri iwacu candika ku isukurike rirangwa mu gisagara ca Bujumbura kiti ibarabara gitiriwe umugambwe Uprona riri mu yabangamiwe n'umwanda ibikono batamwe mwabo vyaruzuye birasetsa ahavugwa imbere y'userukizi bw'Uburusiya hamwe ntahurira amabarabara bitiriye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iryo bitiriye ONU abagendesha amamodokari bahagarika kuri ivyo bituro bavuga ko babangamiwe n'umunuko w'uwo mwanda bagatinya kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi. Ndahindutse rero nayabashikirije nkaba ndabasezeye naho ku wa gatandatu za.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Karine Dusabe Nungaha duciye dusozera amakuru. Turako turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye di Claude Naje nabashikirije abifurije kugira amahoro ayiwanyu no mu banyu naho butaha.